Mwandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri cyo gatano muri 10 na Jean Diane Nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu Burundi imiryango irenga 200 yo muri quartier ya Gikungu ni muri zone Gihosha commune n'intahangwa mu gisagara ca Bujumbura ntigiraho ikiko musaya inyuma ya Rumanga rubomaguriye amazu yabo irasaba kugarukirwako.
Twatanguye kubona utugaga duto duto tutangura tubona umugaga akagaga gatoyi kunzu kasatuye kapa hariya karagenda gafatirira nzi.
Uyu ni umwe mu babomorewe amazu n'ugo Rumanga asigura ko ikibazo cyatanguye iyo nkuru kimwe niyerekeye ikibazo cinkwe imikambi impunzi z'abarundi muri Congo ni mukanya isasi. Amakuru tubafitiye tuyahere muri Congo aho abanywanyi w'umugambwe wa Perezida Congo wa Congo Felix Tshisekedi UDPC kuno wa gatandatu bazindukiye mu myerekano biyamiriza ivyavuye mu matora y'abakenguza amateka yabaye kuwa gatanu urunani rwahoze ari Perezida wa Congo Joseph Kabila ariko Front Commun pour le Congo FCC mu mfunyapfunyo rwatangaje ko ayo matora rwatahukanye intebe zirenga 2-3 mu 190 zigize Sena ya Congo. Abaterekwa urunani FCC bavuze ko amatora yo kwa gatanu yaranzwe n'ubusuma bw'amajwi bakemeza ko hari n'abashinga amateka bafumbatishijwe amafaranga agera ku madorari 50,000 kugira ngo batore abanywanyi ba FCC muri Congo. Abakenguza amateka batogwa n'abashinga amateka. Abakenguza amateka bakomoka mu runani FCC gwa Kabila bakaramuka biganziye Sena bizotuma uwo yahoze ari perezida agumana ubasha muri politiki y'igihugu kuko Sena ya Congo ifise uburenganzira burengeye ubw'izindi nzego. Muri ubwo burenganzira harimo guhindura ibwizwa nshingiro atantambanye n'imwe no gukurikirana umukuru w'igihugu ahari imbere y'ubutungane igihe cyose bogira ico bamwagiriza. Sentare ntanyuzwa ya Congo ifise imisi 8 kugira ngo yemeze canke ihakane ivyavuye muri ayo matora y'abakenguza amateka. Muri Congo turaza kusubira yo hanze hato tubabwira ikibazo cinkwe mwikambi y'impunzi ya Murongwe ariko imbere yaho tubanze tunyarukire mu Burundi ahavugwa imiryango irenga 200 yo muri quartier Gikungu ni zone Gihosha muri commune ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura itagiraho ukiko musaya inzu zabo zahitanywe n'ikimanga cadutse mu gace batuyemwo. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka akoresha ijwi rya Amerika i Bujumbura.
Turi muri karitsiye Gikungu benshi bita Gikungu Rirare ahahora amazu hasigaye ari imbuga izisigaye nazo ni kabiri na rimwe zigasiduka kubera umuganga munini wadutse muri ako karere aho hasanzwe kandi akuzi ikitwa Nyenzari kuzura iyi imvura iguye nako nyene kagasongera isibe abahora baba mu mazu amaze gusiduka barariyaruka jana. Uno mutama yabwiye Ijwi rya Amerika ingene isi yaho bahora baba yatanguye kwata imigaga.
Twatanguye kubona utugaga duto duto kunzu tutangura tubona umugaga akagaga gatoyi kunzu kasatuye kapa hariya karagenda gafatirira nzi karaduga na rugo ari kwepfo abepfo ntibari bakabona bagiye kubibona na muntu matwepe ni twepe twari kano kagaga gatoyi tukabonye tutintacho kaje ducatuza hori tugiye aho ngo bwire mu gitondo haje umuntu atutsa ati ngiye ndabye usanga kakaga kabaye mahe tutiva mu nzu va mu cyasa tuyerere iki kigaga nico cyata hatanguye iki.
Imiryango yahuri baho mu Gikungu ivuga ko itagira aho iki kimisaya. Ababyeyi bafise abana benshi bavuga ko bacumukurira bugorovye
uraho kumukanya n'intetu kuzo ntebe zari zikomeye caguye ko aho nacyo twakuyeho nyimuzu z'abana naziyoye ngaha n'izi wange zose cyasakiranije
oya makaya yo naho urabira hajya wo cyubibona ko ngire byasanza imwe twagiye ko ngiye kuza gutira ku mabutike duko pesha cyaje byumba bitandatu na saro na saramanje ni yabapanga ya imwe byumba bibiri na saro nyene n'amadushe n'amatwarete byari cyewe nk'umuryango ofise mu bana ni barushye bashika ni 10 bisaba na 10
cyewe umuryango wowe wanje rwari 9 abana ndacabasaba indaro ngaho muri uyo muhana yego abandi nabo turi kumwe n'abasaba indaro handi natwe turahandi nyene Dusafinda harongo ukoni. Ngawuda arana nuno.
Kubera umuntu abasanzwe nyenzu ntoyi umva aragutorera babiri, aragutorera abandi babiri, wunda akagutorera umwe. Umva mugenda musanza.
Abonye gihugu bo muri karitiye gikungu na kindi basaba leta atari uko yokora ibishoboka byose kugira ikingirisi nibandanye gusidagurika kugira bave mu kangara tete barimwo ibintu biruko mu gihe n'inzuzi zica mu gisagara cha Bujumbura nazo nyene zibangamiye inyubako kubera isidagurika ry'isi. Ubushikiranganji bujejwe ibikorwa bya leta burahumuriza abari mu bibazo ko leta itareza amaboko. Mufasoni Jean Mukenguruka avugira ubwo bushikiranganji yatangiye iryo humure kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro.
Ikibazo mwabagikeye muvuga muti uruzi ntahangwa bari batangiye gukora ibikorwa byo gukingira ubwo ruzi izo no muri kino gihe hariho ibikorwa biriko birakorerwa n'ishyirahamwe ryitwa ESEK. Iryo shyirahamwe rero riko rikurura ku buryo twaronse buvuye muri PNUD. Rero twihutiye gukora ahantu hari amashuri atatu aho harimo abanyeshuri benshi cyane kandi hari hababaye cyane, ariko naho handi mwavuze suko hibagiwe. Turiko tubayaga nabo dusanzwe dukorana imigambi y'iterambere. Uburyo bubonetse naho hose tuzakora kubera n'ikibazo kiragishinga ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta.
Isidagurika ry'isi ririko riratuma abantu batakaza uburaro bwa kijambere bari barubatse mu gisagara cha Bujumbura. Tugibonekeza gusa mu buraruko bw'igisagara honyine mu bumanuko nko muri karitsiye Gisyo ya zone Kanyosha na karitsiye Muzenga ya zone Musanga muri komine Muha hari ibimanga bibiri bihabangamiye. Amakuru yegereye abajejwe intwaro muri utwo duce akavuga ko harurwa imiryango irenga ku ijana imwe izaromowe n'ibyo bimanga. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye tuverero Bujumbura duce dusubira muri Kongo nkuko nari navyemeye kubabwira ivyo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murungwe ni muri territoire ya Fizi ntarani ya Kivu yepfo aho zihangayikishijwe n'ikibazo c'inkwi. Abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamubwiye ko amaze amezi atatu batanonswa udukwi. Reka turatega amatwi kuri mikro yiwe.
Inkwi ntituronka tugiye gusenya mu babembe batwirukako, iyo ugiye gusoroma isombe bakwirukako, nta kintu na kimwe ubu inzara ibucitwikira ngaha kubera tutakironka iyo dusenya, ntitukironka nta nubwo badupokeza n'inkubu barabihagaritse.
Turararefize, nta rusha na rumwe dufise kuja mu gisagara canke tugende mu misozi gusenya inkwi. Aha muri Kongo hari utuntu tutugwitugwi uhuye n'abantu mu ishyamba r'umuntu w'umupfasoni bakugirira nabi, ufatwa ku nguvu. Kwa twasabye tugerageza abaturabukuntu badufasha no kuza barakora ibizuku bakoresha ingufu zishobora kugira ngo dushe kurakura kuronka uburyo bwo gucana, ariko uburyo ni buke n'abakora ibizuku ni bake ku buryo dushobora gushikirwa twese. Mu kuvuga ikibazo cy'inkwi turaduhanze cyane. Ubu umufuko w'amakara urazinje gose kuko nta murefuge n'umwe arekuriwe kujya mu ishyamba guca ibiti ngo ariko arakora amakara. Nigikunda bagufashe ufatwa nabi cyane cyangwa bene amatongo basanzwe mu gisabyo babare abakongomani bagufashe bakugirira nabi nk'umufasoni wewe nta bindi biharuro. Turasabye cyane nk'abafasoni kuko mukwiye dufite icyo kibazo cyo gucana cyane cyane kuko imfungo baduhaye nk'ibiharage birateba cyane bisaba uburyo burebure bwo gucana. Nukuri mudufashe cyane uburyo mukoresha uburyo bwose bwoshobora kugira ngo tube kuronka uburyo dushobora gucana.
Umuntu yavuze ubushobozi bwo kujya kabiri ku munsi arashobora kujya rimwe ku munsi bivanye icyo kibazo cy'inkwi. Turi ikintu gikomeye cyane benshi bashima n'ibyo bapokeye kutababishora. Umuntu mbere gutagenda kugira ngo kurinda amakara yo hiyo ku masoko yo azwi za gatanga urumva ni namba cyo kimwe cyazanye nuvuga ko cyazanye inzara ibyo yiyongera ko yari ihari urumva ugera ibyo bapokeye kabigurisha kugironke ya makara.
Ikibazo cy'inkwi ngaha dufise ngaha mu ikambi yacu ya Murongwe ni ukuvuga yuko jewe ndi muri groupe y'abapebes mu bisanzwe jewe ndi kimuga sishobora kuja gusenya. Mu majambo make rero ngabanya kuri yataye y'abana kugira ngo ndonke udukara hanyuma ya rasiyo rero meza ngo ngende kuronka muri fare ntiheza ngo imarire ukwezi. Kuva aho badutereye akama yuko atakuja gusenya cyangwa atakugenda guca amakara turabitinya cyane kubera yuko giye gucigita umubemba kwiruka ko numupanga
aha turabona impu tukarara inzara nko kuvamba kubyara dukarana n'imvise twaraheze uno muso warugize kabiri ndara inzara
eh none musaba ko hakogwe
batohereje baduhinga baza baraduhinga zo gucana zikwihi
mwahiruka kuzubona kajyana
ameza tatatu ameza naraheze bado hari nk'umuko 11 none zira nkuba duha mu kujya nkuba duha batugira ko ejo ducana amezi atatu abari bo bozi cyana amezi atatu
zwezingana
gusa n'iduko duka ya cyane
none suteka bigenze gute
aha mugira nteke ninda guhangayika nkiruka kurondera n'ubu wabona ko abana bagiye gutoroza ibikoti
twamaze amezi ashika muri atatu dupokeye inkwi za mbere ariko ubu dufise hari umugambi uko adra ije kudupokeza ibizuku arije tugiye kuzocana arije tuzohabwa mu kibanza cy'inkwi nkuko twahora duhabwa inkwi ariko icyo kibanza bagisubijemo ibizuku nibyo twiteze kuzohabwa
baza tayira kubitangaje
mbo mkubuga jesonyere ikambi aidese habo maratanga umunsi wo gutangura gutanga ibyo bizuku mu ntumbero yuko hari ibindi bikogwa bihitiye muri iyi ndwi twarimo byo gutanga amasabune no gutanga ubudobo turiza neza ko muri iyi minsi ya vuba ibyo bizuku abanyagihugu bagiye kubibonswa
zari zimwe mu mpuzo z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bariko babwira mugenzi wacu Vegaste Ngabo ikibazo bafite cyo kutaronzwa inkwi bamaze amezi atatu batazironka nk'uko mwavyumvise mu kanya isase turakomeza n'ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda kujya Amerika
kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ikigo cya Amerika.
Muri kira y'uno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana dushikana igitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi agiye kuyagana bamwe mu babuze aho bakanye bivuye kumugera wa sida baca bahitamo gushinga ingo hagati yabo reka tumuhikaze.
Uyu mukenyezi w'imyaka 42 twamusanze mu kigo cha ANSS mu gisagara cha Gitega ishirahamwe rifasha mu kugwanya umugera wa sida mu Burundi yiganije ijwi Amerika ko yabuze umugabo bari bubakanye mu nyuma na wahavamenya mu mwaka w'2000 ko yanduye umugera wa sida
yarakwaye mu nyuma turamujana kwa muganga ahavara ahwera ahwereye urazi urunwarunwa kw'abantu tuza tumva bafuze ngo yishwe n'umugera hanyuma mu nyuma nanje mpapa ndagwara ngo igitonto ngwaye igitonto nshanje kwa muganga ngiye kwa muganga barampima byose basha bambwira ngo ugwaye igitonto mu nyuma nakize nshanje kwipimisha nshasanga ndagwaye
twabajije uwo mukenyezi ko mu nyuma yoba yararonse uwundi mugabo bubakana yishura ati
naramurose turi kumwe
wamuronse haheze gihe kingana iki
namurose mu 2002 niho twubakana hanyuma twubatse jewe ndavuga nti yamara ndagwaye na washavuga ati naje nuko nyene dushatu bantu uko tuzinanye ko tugwaye twese
mugifatana naho mwari mwabwiranye mutarabana
twari twarabivuganye twese tutarabonana
nubwo bubatse uwo mukenyezi amenyesha ko yagiye inama n'umugabo wiwe ko batovyara kugutinya ko vyohava bibagora kurera abo bibarutse
twafashe ingingo yo kutavyara kubera bigoye urabona urashobora kuja mu bitaro ukagwara ukabura n'umwe amugufatira urazi nko mu misozi nibyake bumvise kugwaye bashobora no kugufatira umwana canke bakana kugwaza twe dusha twifatira ingingo ati ko twamaze kumererwa nabi reka tubihebe zo tukakoresha agakingirizo cyo turabiheba tubanye uko
uyu mugabo w'imyaka 48 nawe nyene twahuriye mu kigo ANSS mu gisagara cha Gitega aje gutora imiti pupfahaza avuga ko yapfaka yivuye kumugera wa sida mu nyuma yongera kubakana n'umukenyezi agenda n'umugera atangura avuga umubabaro yagize amenye ko yanduye umugera wa sida
nchihe kweri zara ambaba jemuga na kunari kugira kwa nari kuyaho nango vikuunde zara ambaba jenda buru konda vifatamu aliko lero kuweri chogie na ena chemu vini vire vire mkeje ziwanja nari mfisa ubu ambi arafuya na wenyene ya fuya kuweri tsari kote menyi kinginishe numu ana tawaitu wa vzara nyarafa mabarero changu muko wagi kutori nguwara yanje mwonyuma tutazi vili kwa vila fukuchi vzari
none mwonyuma na hundi mkeje wafu ironde
naramu ronde nawe ubu kugezu utumizache vzanga nitu wasule kurongu mwa
zara anse chaningi ngo mwemu ifati
tuwala gira gijibi ni vishobo kanyene kugira kuturayoko tukurongu mwa anabira tulabula nanubu tuwawa yuku nyene tukibane yuko nyene
uwa mkeje wa ronde nawe walamu hishu tule mubi ati nugo tugekuwa na jewele ronda fisiki kibazi
njukuri tuwahu yotuese tusanzo duge nda nizingora ni uwa ya jasanga mwitaro tuhabarelo tulayaga tulavuga na ingene umono uwese ichatu nye jinjira mwitaro hama rero numva ivyiyumvira mfise arabyakire nanye numva ivyiyumvira mfise ndabyakira tabati cyo turibani
muganga Janine ndayishimiye numuhuza bikogwa w'ikigo ANSS kiri mu gisagara ca Gitega amenyesha kabubakanye bagendana umugera gwa sida bashobora kuvyara umwana akomeye iyo bavyifuza co kimwe n'iyo umwe mu bubakanye agendana uwo mugera muri ico gihe basabwa gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga babakurikirana
iyo harimo ugendana umugera wa sida agwaye cyane cyane yari mu yeyi umumama turabasaba yuko batunganya ivyara ryabo no kuvuga turabanza tukaraba kwico gihe bipimo byawe bimeze neza tukaraba yuko atazi ningwara bafite muri ico kiringo kugira ngo kongereza amahigwe yuko umwana azovuka akomeye rero iyo umuvyeyi ari kumuti akaba imigara yagabanutse cyane arashobora kuvyara neza umwana kandi agasanga akomeye kuko abakinguye muri ugo ruhara mu gusamwa kandi mu kwibaruka kuba bari kumiti naho nyina hariho inyifato nziza iriho mu kwibarusa ababyeyi bagendana umugera wa sida eka no mukonsa kuba bariko barafata imiti nanyo turamuhimiriza gufata imiti neza kugira ngo ntashore kwanduza umwana we
iyo ibipimo bimeze neza bya bimeze gute
no kuvuga hari igipimo kipima urugero rw'umugera mu maraso ayo charge virale haragira igihe no vuga mu maraso mashini itabibona mu gifaransa bavuga ngo bibiri indetectable no kuvuga ko iyo migera itabikigaragara mu maraso atembera mugabo novuga ko mudusaho mu mubiri umugero buriyo bisigura yuko kwanduza bigabanuka cyane iyo ico gipimo cerekanye ko umugera ari muke cyane mu mubiri
uwo muganga hanura abagendana umugera wa sida bifuza kubaka kwitura abaganga kugira ngo babahe impanuro zijanye n'ingene bo kwifata mu kurondera abo bubakana no mu kubaho kwabo Jean Claude Nshimirimana Igitega Ijwi rya Amerika
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Tetubandaniriza kwa Nyaburunga hamwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabara mu kigenda bahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. No munsi tukaba tukiye guhanahana ivyumviro ku vyerekeye itahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro.
Kwa Nyaburunga.
Itahukanwa ry'abasirikare igihumbi b'abarundi bagiye muri Somalia kugarukana amahoro ryavyuye impari mu migwi itandukanye y'abanyapolitiki mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo 2019. Inama nshinga mateka na nkinguza mateka bakoranye bari ya milijiyo ngingo bisi ya karenganyo. Mbere yaho gato umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nawe yaranebaguye iyo ngingo imbere ya mugenzi we w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo mu gihe yari yagendeye i Burundi ku igerekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kabiri. Ku bwa leta y'u Burundi igabanyo ry'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri Somalia ryateza kuba ku rugero rumwe mu bihugu byose uko ari bine byarungitse ingabo. Ku basirikare igihumbi b'abarundi batekanije gutahukanwa hamaze gutahuka badashika n'igice cyabo mugira bashika amajana 6 bakiri muri Somalia. Mukibuka yuko mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ariho ryasaba itarukana ry'abo basirikare 1000 gushika mu mpera z'ukwezi kwa 2 kubarenga 5000 b'abarundi bari muri Somalia kugarukana amahoro. Iyo tarukana ry'abasirikare rikaba riri mu migambi y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika wo gusubiriza buhoro buhoro izo ngabo z'amahanga zigasubirizwa n'ingabo za Somalia. Icyo kibazo cy'itarukanwa ry'ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kiraragishinga abanyapolitiki. Kikaba nacyo gituma muri kino kiganiro tujya kurabira hamwe n'abanyapolitiki icyo baziyumvira ko mu kubicijya nino turi kumwe n'abatumire 4. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cyegera cy'umukuru w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable Professeur Mwaramutse.
Mwaramutse, mwaramutse n'abari ko batumviriza.
Sanga muri kino kiganiro.
Urakoze.
Urakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana IPRONA. Mushinga nawe Nkurunziza, mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, kare turagukengurukiye kuba mwadutumiye.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Pierre Claver Nahimana, n'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Savane Fudifu. Honorable mwaramutse.
Amahoro meza kandi ndaramukije n'abatwumviriza bose.
Turaguha ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane gose.
Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Gabriel Banda Witonde, n'umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro APDR mu mfunyapfunyo y'Ifaransa. Ushinga nawe Banda Witonde, mwaramutse.
Mwaramutse, turamutse n'abari ko batwumviriza bose, tunahoze n'umuryango banyakwigendera Burunosi Mabibera Tazira Memba, duhoze n'umuryango w'abaririmbyi bose ko tubuze intwari mu bijyanye n'umuziki.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Murakoze. Mbere kwa Professeur Evariste Ngayimpenda, hakivugwa itahukana ry'abasirikare 1000 mu ngabo ziri muri Somalia zagiye kugarukana amahoro zivuye i Burundi, impari muri politiki, mwebwe mufitakira gute mu majambo make?
Ubwa mbere nagomba mbanze mvuge ku mbure akarusho kari mu kurungika ingabo muri misiyo nk'iyo. Cya mbere ni uko bahigira akazi, barahigira akazi kuko imbere kujyayo barabigisha, hanyuma niyo bashyitse urabona bakorana n'abandi, barahigira ibitari bike. Cya kabiri ni uko bitanga ishusho ryiza ku gihugu, kuko iyo ugiye kuzana amahoro ahandi, gufasha kugarukana amahoro ahandi, bisigura yuko iwawe uyafise, ushoboye kuyabungabunga. Cya gatatu yafise icyo bikarusho bizanira igihugu mu mitunga ry'igihugu, kamere no mu mitunga ry'imiryango y'abasirikare baba bagiyeyo. Hanyuma rero ukabuzi yuko yari kiyongereye ku butunzi bw'igihugu, ni bushikira gusa icyo gihugu n'imiryango yabo baba barungitsweyo, birashikira n'abandi barundi bose. Hanyuma icya kane urabona ya misomo yatangwe mu 2007 ni gihe Burundi twari tukiva mu ntambara, burya twari dufise abasirikare benshi bazi ko bari batanguye no kujya baragabanya bake bake, biraheza rero bigafasha mu gutunganya ubwo rwego ukabikora ata musunikano mu ishuri imwe. Bica byumvikana kumbure rero yuko mu gihe bagize bati ni batahe, hari aho bishobora gutuma ngira ngo bikwega ingorane, hari aho bituma muri ubu burusho bwose ndavuga hariho igiheza kigasubira inyuma muri ibi byose. Ariko rero icyo tutazi gukurabona leta mu kuyamiriza iyo ngingo cyane cyane ihagaze kuko batatahukanye ibitigiri bibi biringaniye bakurikije iki gihugu kimwe kimwe abo igihugu kimwe kimwe
cyarubutse
bavuga ati ni ingingo y'akarengane. Ibyo rero biragora ko ndabyemeza cyangwa ndabihakana, kuko nibaza yuko biva mu masezerano y'ubwa mbere
baze nkubikiye mu gangwa adasigana IPRONA leta kuba yiyamiriza itabukana y'abasirikare igihumbi wagiye muri Somalia kugarukana n'amahoro n'umutekano birafite ishingiro
urabaze cyane kugira ngo tugire ico dushikirije ku ico kibazo ubwa mbere nimumenye neza yuko abasirikare b'abarundi bari bagiye mu gihugu cha Somalia gufasha kugarukana umutekano kuva igihugu cha Somalia mu myaka y'igihumbi 1990 habereye ingorane bikunyuka mu gihumbi 1992 abasoda b'Abanyamerika bagiriyeyo bakaja kugwana bagatuma aba indeta yariho ya Siad Barre ivaho hachi haba rero akajagari kibi gihugu kidatwagwa haba emigwi y'abantu bagwana abarundi rero bamaze kugenda mu ico gihe kwa kugira ngo baze gufasha ku ico gihugu haboneka ya mahoro kikabanya bagendwa abarundi rero bagiye twarabonye neza yuko hari abarundi benshi bahasize ubuzima ariko tugerageje kuraba cari igihugu nyabagendwa ico gihugu cha Somalia kandi ni igihugu kidasanzwe mu buryo ibihugu byo kwisi bikunda kuhagwanira mu binyungu z'ubutunzi kuko ni igihugu gihana urubibe ni yose ya Indiano kandi kikaba gifiseho ibirometero atari bice bishika ku 3,300 kigahanaho n'urubibe n'ibice by'Abarabu byitwa le Golfe d'Arabe cyakabaho rero n'ibindi biyaga bitukura no kuvuga n'ahantu habera ibintu by'ubudandaza
igobe n'urudandaza nize bituma none leta igira iti nibagumeyo
leta rero y'u Burundi igituma nashatse kuvuga gucyo no kuvuga yuko hari inyungu z'ibihugu bitari bike ziriko zirahagwanira twebwe rero abarundi iyo bavuze ngo nibatahe uno munsi twebwe ntituvuga ngo iki gihugu cy'u Burundi nikigumizeyo abasoda ku nguvu kuko abarundi ariko abarundi bari bavuze bati tugiyeyo ubwa mbere kugira ngo dufashe igihugu cya Somalia citunganye kironke abasirikare tuzoveyo naco gisigara mu mahoro
bizogenda ku rwego rw'igisirikare ni rwego rukomeye inama nshingamateka iraba ingene rukora aho bavuga bati imbere yuko bagenda tubanza kuraba bagiye gute bazokora ibiki bagiye ku masezerano ameze gute bazogaruka gute bazomara umwanyungana gute ibyo rero biri mu mwibwirizwa shingiro ibyo ico gihe nta ntivyabaye no kuvana ikibazo nkumbure abantu basanzwe tutagiye turakurikirana neza ngo tumenye neza inkuru zimvaho mbega ibyo bintu bimeze gute
mwebwe mwumva makenga yo shingira hehe wabisumvise izimpari zihagaze kuri tawukanye y'abasirikare igihumbi cyane mucamugira muti bifite ishingiro nyabake
bwa mbere ho birabaje kubera ko igihugu cyagiye gufasha Somalia bisabwiye n'umwe bwa Afrika abasaba barundi barakoze neza birashimwa ariko urabye no munsi ngene babarungitse ubumenga nko bagiye kubivuga ubumenga ni gihano ahabwa kubashimira bimwe bivuye ku mutima batahukana umudare w'iteka habi birori ntangere ariko mako bazanye indege gusa batera nkaho ni bagende batahe kugomborana ni batahe numva ko babaje cyane ariko kuko twa muto bivuga ibyo bintu ngira bibe ni mu muri ibi byo mitegeko cyangwa imigenderanire hari inzira zitatu inzira ya mbere ni inzira y'amategeko inzira y'amategeko rero ni y'u Burundi bwahagaze kuko bwararenganijwe mu nama yawe mu kwa 11 guheze barumvikanye neza ko hazotabasa igihumbi muga mu Burundi ari 571 ibindi bigo bigakura ibyo barabyumvikana neza kandi bigenda neza ariko mu nyuma ngo ni hataye igihumbi gusa kivuye mu Burundi ngo kugenda amategeko bagize gute barenganijwe je gituma rero u Burundi bavuga bati turarenganijwe izo bariva ariko rero hari indi mvugira kabiri iyo twokwita imvo ya politiki mobile politiki ivyo bifatiye kuki turazi neza yuko hari abansi b'u Burundi kuva mu 2015 bamwe bipfuza kubona u Burundi buri mu ngorane aho rero harimwo tuvuge bahoze barongoye ubumwe bwa Afurika umwaka uheze harimwo umwe bwa Buraya bwanafatiye ibihano u Burundi harimwo n'abarundi ubwabo bamwe bipfuza ku Burundi bwugira ingorane rero kugeza isaha babona ko u Burundi bukifashe bumeze neza bagaca bivuga ati rero inzira bakuramo amahera bakura amafaranga ya kiro niyo yo muri Somalia
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga na wifuze mwese kuranduka mubanyi no muvyanyu naho utaha
akabari ni kiganiro twasubiriyemo kandi tukababwira ko muri byo vya Somalia ejo leta y'u Burundi biciye ku muvugizi wayo yavuze yuko bariko baritegurira gutahukana amajana 6 masigaye gutahuka bavanwa muri Amisom mwakoze nchuti bakunzi bijuje Amerika kudutega biri yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahadze ndayifurize kwandanya mururanirwa mu byo murimwo tuze kongera mu gatondo makuru azoba agezweho.